mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe, nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatano muri kumwe na Joe Diane nahazo ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Harimo uburenganzira bwinshi bite bwo mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga imitungo tukajya dukurikirana ko atakirigishije.
Uyu ni umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda Johnson Businge agaruka ku kibazo cy'imitungo yahebwe na ba bene yo muri ico gihugu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ku handi hato mu bihafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze, imyaka 57 irarumanye kuri uno wa gatandatu umunsi kuyundi warondeye nta yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi mugano wa Rudoviko rwa Gasore agandaguwe. Ibirori byo kumwibuka no kumusabira byatangujwe n'inkuka ya misa yasomewe muri Cathedrale Regina Mundi. Inyuma yaho abategetsi batandukanye barimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pia Nkurunziza baca babandaniriza ivugizo ahari intatemwa yiwe gushiraho amashugwe havugiwe n'amajambo yo kumwibuka aho garutse ku butwari ebwiwe. Tukiri muri ico gihugu abagize amashahamwe bacukura ubutari mu manuko bw'u Burundi ntibashima ukungene amategeko n'inzego zitabakingira. Munama umushikiranganje ajeje ico gisata yagiranye n'abava mu karere k'umanuko muri ico gihugu bakora muri ico gisata yabasavye yuko bokwegerwa kubahiriza amategeko umutekano n'izindi nzego naho zigafashanya kugira ngo kutubahiriza amategeko kuvugwa gutuze. Iyo nama yakurikiranywe na mugenzi wacu Chris Muneze.
Akarere k'umanuko umushikiranganje ajejwe amazi ubutare n'amasoko ntanganguvu yagendeye kavugwamwo ibibanze 37 vyimbwamwo ubutare butandukanye. Ivyo n'ibitigiri bitangwa n'ikigo OBM kijejwe gukurikirana icukugwa ry'ubutare no kwegeranya amakori avuye muri iryo cukugwa. Mu nama yahuje umushikiranganje Manirakiza inzego zikora muri ico gisata hamwe n'amashirahamwe acukura ubutare n'agataka, uyu mushikiranganje yerekanye ko hari ibitare bike bitagenda neza.
Icyo tubona no munsi ni uko uburyo yinjira mu kigo cya Leta ikigo cya Kaminuza cy'u Rwanda ubumva zitandukanye bwabiza kujya mu kigega cy'ubugiyo bwose ibyo byishyize isindimwa n'ibindi byose amazi ibikoko n'ibindi bihonywa n'abari ko barakora icyo kigo. Tubona ibinogo noneho abantu basimbye kuki batasubiza yiki constant in fraud bibye nabo duha bafuro ari mu mategeko abandi nabo bakaziha.
Ivyo uyu mushikiranganje bishikiriza mu gihe kwigenekezo ya 2026 ukwezi kw'icenda inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yategetse ko muri kuno kwezi kw'icumi ibikorwa byose byo gucukura bihagarara nk'uko yasomwe na Lieutenant General Silas Ntigurigwa.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwiheza kandi ingena amashirahamwe hamwe n'amakoperative acukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare. Kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose byayo mashirahamwe mu kiringo cy'ukwezi guhera ku igenekerezo rya mbere Gitugutu uyu mwaka turimwo.
Ikibonekeza ni uko abegwa n'ikibazo cyo gutunganya neza igikorwa cyo gucukura ubutare n'agataka ari benshi ariko ntiboroherwa mu ishyirwa mu ngiro biturutse ku ruhande rumwe kutamenya aho ububasha bw'umwe n'uwundi bugarukira ahandi mu kuvogerwa n'abategetsi bakoresha ububasha bafise.
None abene igihugu bimbo gutaregana kuwa ingufu bazikurira iyo mu bucike adafise impapuro zikwiye niho ushobora kwafise ingufu umwitizaje z'impapuro ugaterefonwa n'abantu bakomeye rero mutwemerere tuba uzo kuterefona wese aditera ubwoba twafisha tuvenga hatubishyize mu cegeranyo.
Nagomba gusaba mutubwire icyo Ramatara jeje Mustangira jeje Procureur Commissaire ujeje Protection Civile kugira ngo ntitugonganireyo kesha yo muri Protection Civile turakunda gusanga tukumva nko gushwana gatoyi kuko tamaye twumva kumwe ibikorwa bariko barakora.
Abari mu mashirahamwe n'amakoperative bavuga ko bariko baragwa mu mporero kuri ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu icyo umutekano baradomo urutoke kubimba badafise uruhusha
nkatwe bw'abacukura ubutare muri aka karere k'ubumanuko ndukuvuga ngo giye umunsi umwe nagiye kubwira warajeje ikirindiro mu kibezi ndamubwira nti yamara bari abantu bose ubona hariya mu gasoko nta muntu umwe afise uruhusha mu bakureyo kuko twebwe batuduhombya nk'amakoperative mbwira ijambo rikomeye cyane ngo mwebwe ngo ibiri inyuma ya site yanyu ngo ntibibaraba abantu bimba ubutare bwa zahabu barafise ikibazo kinini cyane muri Burundi na Bugarama na Mugamba mbega iyo nka koperative irenganijwe ugasanga hari ikosa ryabaye nko muri leta mbega koperative mutegekanye iki kuyishumbusha
umushikiranganje Imana irakiza ajeje igisata cy'ubutare yasanze na cyane cyane abajeje intwaro udatiri mutwa niba batera ubwoba mu gihe baba ariko barakurikiza amategeko na y'amashyirahamwe na za koperative zimba ubutare n'agasaka zirasabwa gutegura byangombwa byose muri iki kiringo batariko barakora kugira ngo ubushikiranganji buze bwongere kubaha uruhusha rwo gusubira ku mirimo Krisi Munezero mu bumanuko bw'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika.
Krisi Munezero harakenuye na nabice ku masonga nk'itangura leta y'u Rwanda ivuga ko idafise umugambi wo kwigarurira amatungo y'abantu ku giti cyabo ahubwo yashizeho programme yo gucunga ayo matungo yasizwe na beneyo mu mugambi wo kubungabunga iyo mitungo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yakurikiranye inama y'ejo yari yahuje ubushikiranganje bw'ubutungane n'abashinzwe gucunga ayo matungo mu turere dutandukanye.
Hashize imyaka itatu ubuyobozi bw'u Rwanda bushyizeho komite yo kubarura imitungo no kuyicunga mu izina rya beneyo kugeza mu Minisiteri y'Ubutabera n'ikuriye iki gikorwa mu nama yayihuje n'abashinzwe gucunga iyi mitungo baturutse mu turere 26 bagaragaje ko kugeza uyu mitungo irenga 100% ari imaze kubarurwa nk'iyasizwe na beneyo. Ni imitungo igizwe ahanini n'amazu asaga 300, imirima 600, amashyamba ndetse n'inganda enye. Komisiyo zashyizweho zishinzwe kuyibarura no kuyicunga cunga zikuriwe n'abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe ubukungu. Ibyo bakura muri iyi mitungo cyane cyane ibyara inyungu bishyirwa kuri konti muri banki idakorwaho hategerejwe ko banyira umutungo bazaza bagasubizwa ibyabo. Abashinzwe gucunga iyi mitungo bagaragaje urutonde rutari rurerure rw'iyo bamaze gusubiza banyirayo cyangwa abo mu miryango yabo. Mu turere tugize umujyi wa Kigali arito twiganjemo imitungo iva mu mafaranga amazu 8 niyo amaze gusubizwa beneyo, hakaba habarurwa amazu 120 agicunzwe nk'atagira beneyo. Turere kandi tumaze gutanga amasambu n'ibibanza byinshi babiha bashobora kubibyaza umusaruro. Ibiri nabyo basabwe na Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge ko bagerageza kubyaza umusaruro imitungo yasizwe na beneyo aho kuyirebera yononekara.
Harimo kandi n'uburenganzira bwinshi bufite nk'abavisi meya nk'uturere mukoreramo kuba mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga iyi mitungo abanyirayo baba abantu bafitanye amasano nabo ku bundi buryo baba abantu mwembe mwatekereje muti uyu nguyu tumuhaye gucunga iki kintu twagira amasezerano aya n'aya tukajya dukurikirana ko atakirigishije gukorera mu mucyo. Niba ari ikintu gitangwa ku biciro mukavuga bati ni cyo giciro cya nyuma kinini cyane giheruka amafaranga yaguyemo twayashyize aha ejo n'ejo bundi wabazwa uburyo wakoze ibyo wakoze.
Hagaragajwe ko imitungo myinshi kugeza ubu itaratangira kubyazwa umusaruro kuko mu mitungo isaga 1000 ibarurwa Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko igera ku 10% yonyine igizwe ahanini n'amazu akodeshwa ari ibyazwa umusaruro. Kugeza ubu abashinzwe gucunga iyi mitungo batangarije Minisiteri y'Ubutabera ko ari ubwo batinya gufata ibyemezo ku mitungo y'abandi bakaba basabye inama.
Birazwi ko nta tangazo ritangwa mu buryo buriri open ngo dushishikarize abantu bose uwifuza kuza kugura cyangwa se gufata iyo mitungo kugira ngo ibyazwe umusaruro bibaho abantu bakajya gashakisha abantu mu buryo butari open. Niko ya minisita nta mabwiriza mu by'ukuri batubwira ko atari cyamunara.
None icya mbere haba hari impamvu mushaka kubikora kwisubiza ntabwo ari cyamunara, kwisubiza ni itegeko kubera ko icyo wampaye sina amasezerano twagiranye sinayubahirije ugafata icyemezo ukavuga ngo iyi ngiyi reka nyigurishe amafaranga avuyemo ndayabika umunsi nyirayo cyangwa abamukomokaho cyangwa abazungura nababonye nzayibaha. Icyo kugita gitangaza.
Iyi gahunda igiye kumara imyaka 3 ikora, abashinzwe guhuza bikorwa muri Ministeri y'Ubutabera bavuga ko bagenda basangamo imbogamizi ndetse bagatanga inama yuko zakemuka. Uyu ni Madame Eugène Martine ukurikirana hafi iki kibazo muri Ministeri y'Ubutabera aho yatangaga inama.
Hari imitungo ishaje itabyaza umusaruro, tugenda tubagira inama yuko mufata umwanzuro mukareba uburyo mubyegurira iriya mitungo abantu bashobora kuyizahura. Hari abantu biyandikishije imitungo itari iyabo tugenda tubibona, ahangaha naho tukabagira inama yo gukora igenzura ryimbitse kugira ngo icyo kibazo turebe uburyo twagifatira umwanzuro, uburyo iyo mitungo yagaruzwa. Ikibazo cy'ibiciro by'ubukode bw'imitungo imwe n'imwe yasizwe na bene yo kiri hasi cyane. Umutungo wakodeshwaga mu myaka 10 ari nk'inzu yakodeshwaga 2020, n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 15, nyuma y'imyaka 15 iracyari kuri bwa bukode.
Ministeri y'Ubutabera yatangaje ko umusaruro ukomoka ku mitungo yasizwe na bene yo kugeza ubu umaze kugera kuri miliyari 2,268,000. Imyinshi muri iyi mitungo ikaba igizwe n'inzu zikodeshwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko yafashije icyemezo cyo kwiyegurira imicungire y'iyi mitungo by'agateganyo ku nyungu za bene yo badahari. Gusa hari abasanga ari uburyo Leta yashyizeho bwo gushaka kwihimura ku batavuga rumwe nabo bayihunze, ariko ubutegetsi bwo bukabihakana, twemeza ko ari uburyo bwo gushaka kubungabunga umutekano w'ibintu byasizwe na bene byo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zatanguye guhabwa amafaranga yo kuzitunga yongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafashishwa. Ico gikorwa cakoze n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR iri kumwe na PAMA hamwe n'ubushikiranganje buraba impunzi muri ico gihugu. Hidonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa 4 w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 n'izohabwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama kundya imwe.
Twegeye impunzi z'imahama twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Uyihabaye kandi karusho, ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanje harakarusho kandi ndanezerewe, ariko ubu uyibiharage turabifata, tugafata n'ubwo buyi, tugafata n'aya mafaranga 5,400. Yesu abaho umugisha frema kuba bayumviriye icyo gikorwa cyiza. Jewe nk'uko ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza, batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze, ahubwo bagiye n'akarushe banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracari utugorane. Uwo mugabo na hashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 canke 3, co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nayo baduhereza. Dugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga, usanga bafise akarusho. Tunenge duhari nuko hari abantu bibuze ku mariste kurutangaza ukuntu wewe wari usanzwe utega bakubona mashini mugageze kuri iyo amafaranga agaca bakubura. Ikindi naco nuko tubona ko amasoko agiye kugorana, abantu babona ngi 60,000 guhurira gasoko kamwe gatonya. Tugahoraho n'abanyarwanda dushobora kuba uburyo dusuma kandi dufite amafaranga. Iyo turasaba ko abantu babaguyamiza imirimo, abantu bafite imitayi ikomakomeye bazana ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi, tukaza turahaha. Kuko ikintu naco twaneguye ni uko abana bataragera kurya batabaha amafaranga, kandi muzi ko abana aribo bantu barya cyane ndereka ikirema. Kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza, umwana nawe yemere nako umwana aronka, kandi umwana abyara konsoma akonsoma cyane. Nico kintu bo baraba kwikosora, n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe, nawe amafaranga yiwe akayashirako. ama imiryango itatu ibiri numwe isigaye ikaba iriko irafata indya nabo bazoshikirwa
n'umuyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko Karusho Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa bya bibigori canke amavuta bahora bafashishwa ishiramo gitaho impunzi ya Ser Pam hamwe n'abaserukiri bushikiranganje buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosogwa mu kwezi gukurikira kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki. Iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwariwo wose zikeneye amahera. Hashtag Pam Chokime na Midimar mbere n'userukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo naho baba. Ikambi y'impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2015 irimo abarundi hafi ibihumbi 60 bagize imiryango ibihumbi 20. Pierre Clavier Niyonkuru i Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Tubandanirize kwa Nyaburunga.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Kwa Nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kwigandagurwa ry'ubuganwa Rudoviko Rwagasore n'ingaruka canke icigwa abarundi boshobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani. Turarabira hamwe nimba uno munsi dushobora kuronka abarundi baja ku makanda ya Rwagasore na cyane cyane turavire ivyo yashyira imbere. Imyaka 57 rero irigoroye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe hari imbere yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira. Hari kuwa 13 ukwezi kw'icumi umwaka w'1961 mbega uno munsi twokuramo icigwa ikihe. Kugira ngo tubishije nino hano kwa Nyaburunga dufite abatumire babiri. Hari Honorable François Ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu 1990 gushika mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije na veruka kera.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane kumbiye kaze.
Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona umugambwe wa Rwagasore. Mushinga naye Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome wakoze no kuntumira mu kiganiro cya Nyaburunga.
Urakoze cyane. Hano rero turi ni kumugumya umugambwe w'abadasigana iprona. Kumbure reka duhere kwa Honorable François Ngeze igandagurwa ry'umugana Rudoviko Rwagasore harabatibuka nyine ryagenze mu misego na nyamikeye.
Igandagurwa ry'umuganwa atari umugani ruho wa Gasore ryabaye tariki 13 mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe 1931. Cyo nari muto uwo munsi ndavyibuka neza kuko Rwagasore nari nigeze kumumenya aciye iwacu. Igihe yagandagurwa bari bantumye ku isoko y'ahantu bita Mucirisha ngiye kugura indagara, niho twumva bavugirije ifirimbi ku isoko. Hanyuma abantu bari ku isoko bose baje mu gacerere, niho uwavugije ifirimbi yatumenyesha yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore baraye bamugandaguye ko kubera izo mvo isoko ihagariswe abantu bose bosubira muhira. Jewe nanatashe ntahata ntahanye ibyo bari bantu ko iwacu twarakunda kurya udufi utudagara. Hanyuma rero jewe icyo gihe ntabyo nashikanye babonye nshitse ata kintu nzanye. Ndibuka umubyeyi wanje ko yambajije ati ni biki ko ta kintu kimuzanye, namubwira papa baruhagaritse ku isoko kuko ngo umuganwa Rwagasore bareba mukandaguye. Icyo gihe ndibuka papa reaction yagize, yakize reaction y'ubwoba ko na yuko avuga ati ivyo bibaye ni biki none jo hazoba iki kuko yari umuntu yagenewe ngo agasore cyane gose na cyane cyane hari mu zantarazi wacu yari niyo yagendanye mu kirapo yari mu propagandist ndabona ko bimuteye ubwoba ndacavyibuka none umunsi ndabona ko ize ibintu byamuteye ubwoba cyane ariko jambo nakuye nuko yavuze ati mbeka buca bigenda gute buca bimera gute
igana kugwajya kwa Gasore Olivier abantu habaye amakenga nubwo batimbega buca bigenda gute igana kugwajya kwa Gasore hacyo byo bajyaragabanije ku murindi w'ibyo ari yipfuriza Burundi
kwa Gasore nkuko babivuze yagande ku itariki 13 gitugutu mu 1961 mwomenya neza yuko hari haciye iminsi 25 gusa umugambo w'adasigana utsinza amatora kuko twari batsinza amatora itariki 18 zo kwicenda 2002 mu 1961 inyuma rero y'iminsi 25 umugambo w'adasigana ubwa mbere watsinze amatora ntiwari bwashikirizwe n'intahe kwikukira abarundi rero ntibabura kugira ubwoba bavuga bati bizoca bigenda gute ko na leta kwa Gasore niho yarakishinga bashikira ngoma 10 yaravuye mu nama yiwe aho yaganagarirwa rero ku hoteli y'ikiyaga Tanganyika birumvikana neza ko abarundi bagize amakenga bavuga bati mbega ko intahe kwigukira tutashikirizwa mbega ko kwa Gasore agandaguwe biciye mu bo bavukana kwa se wabo mbega igihugu kirava kigenda gute byarumvikana rero ko umuntu w'ijunja nk'ijambo nka kwa Gasore apfuye abo bari kumwe bataca babona ikizokurikira naha rero twebwe dukengurukira cyane abarundi na cyane cyane umwami mwambutsa ukuntu yahagurutse agahimiriza abarundi ko ubushaka kumuhoza yuko atogira icyo agize yoguma bafatanye mu nda ari nabyo byatumye abarundi dushika itariki zibiri z'ukwindi itariki imwe y'ukwindwi tukaronka intahe yo kwikukira kugira abarundi baca bacanamwo bakabudusimbira hamwe abo bashaka kugandagura kwa Gasore bari bipfuza ko by'ukuri abarundi baca berekana yuko ari dusimbira hamwe niyo ntahe yo kwikukira ntituyironke urabona neza ko ukuguma bafatanye mu nda ibyo byatumye dushika ku ntahe yo kwikukira
uno munsi abarundi ntibazi jambo ryavuzwe umunsi kwa Gasore agandagurwa cyangwa ashingurwa aba iprona ntacu muyifite mu ruhara
nivyo abarundi tukunda kumviriza ijambo umuganwa Rudoviko kwa Gasore yavuze igihe umugambo utsinda ariko abarundi barakwiye kumenya yuko ijambo ryavuzwe ku munsi w'amaziko yiwe ryavuzwe n'umushikirangoma wa icegera c'umushikirangoma Pierre Ngendandumwe akaba kandi yari umushikiranganje w'ubutunzi niwe yavuze ijambo ryuko yukundwa kwa Gasore yagandagowe arasigura n'ivyavuzwe rero kuba ijambo ritavugwa ridafiswemwo ariko cyo namenyesha umugambo w'adasigana iyo jambo turarifise aho ryanditse ikumbure muri we wanyesha ariko uri umukwiye kurondera aho ryavuzwe kugira ngo rize rirasamirana bumve amajambo y'inkora mutima yavuze kuko ngenda ndumwe byarumvikana ko yarazigwa Gasore kandi mu ijambo ryiwe arerekana neza icatumye bamugandagura
ndasubiye kwa honorable François Ngeze kwa Gasore amaze kugandagurwa ntivyabugize ku Burundi bushikira independence cyo bavya habaye iki cyatumye imigambi y'ibitazima
cyatumye ku bwanje cyatumye bwa mbere bwo dushikira nayo kwikukira kenshi abantu ntibabivuga neza hajya umwami mwambutsa wa kane ari wese wa kwa Gasore arose mu ruhara ntangire no kubona kwa Gasore abintwari kugira yari intwari indero yaronse kuri mwambutsa yari indero yategerezwa kumuha ubwo butware kumwambutsa nawe yari intwari mu ntwari gakeye mu nkundiye mwambutsa munaze yuko igihe abazungu bazana amashuri yo gucagura ubwoko mwambutsa azi ko yavyanse wenyine aranarahira yuko umwana wiwe atazoja muri amashuri bita officiel yaca abaganwa n'abatutsi bose mwambutsa aravyanga acarungika umwana wiwe mu bukeye hanyuma arungika ikanyinya kugira umwana ntava agira ibyiyumviro bibi biriko birigishwa n'abazungu hama ikindi mwambutsa munazi yuko yanse kubatizwa aravuga ati mu Burundi hari abaproti mu Burundi hari abakatolika jiwe ndu mwami wa Barundi ndise Barundi none noje mu bakatolika nce nemera ko mu bakatolika n'aba proti bazobasikaranye nande noje mu baproti ngiye mu baproti abakatolika bazobasikaranye nande ko hari abaswahili noje mu baswahili abandi bazobasikarana nande jiwe rero simbatizwa kuko ndise Barundi aho rero
mwami acha yigumira mu pagani
yakigumira mu pagani aho rudahigwa bamuha amashugwe mu Rwanda yuko yabaye mu katolika wa karuriro mwambutse abuze cyo cyo sinshobora kubicamo ubwo n'ubutwari budasanzwe noneho murabona n'umwana wiwe apfuye akandaguwa ijambo yashikirije ati mugume mufatanye munda uwe nkunda afatane n'uwundi amugenzi we munda izero byaratumye abazungu bakanguka kuko bari batsi yuko mwambutsa ashobora guca ata uburundi akagenda nkuko byabaye muri 1965 babona rero agumye ngaho agumana ijunja aguma himiriza babantu babagenzi bagwa gasore baguma bakundana na mwambutsa bangena ndumwe baguma bakundana n'abagenzi bo kwa mwambutsa avuga ati yewe se njura guheba abagenzi b'umwana wanje iyo ndababonye ndabona mu mwana wanje ngiye jambo ya mariko aravuga kubwira abantu arabye araremesha rira abantu aremesha abarundi bituma rira abarundi bavuga bati eh bwa hundi mwambutsa ni umugabo w'abagabo reka rero tumwumvire n'ivyo rero uwo mutima wa mwambutsa tudabaho umutima wa bandi bantu bari basigaye muri committee centrale kwa kasora tarimwo ukuntu bafatanye munda n'ivyo byatumye intayo kwikwikira tuyishikira kandi n'abazungu baratangaye baratangaye cyane kubona ukuntu abarundi namo rero kwa kasora yatumye ahubwo bafatana munda kandi ko bahora bafatanye munda
inyuma y'igihe wajya kwa gasore abarundi bagunye bafatanye munda bariyunga abadasigana bituma ukufatana munda kwabo abazungu bagutinya kandi turiya gushika ku mahangiro ya kwa gasore uno munsi iprona iracyafise kwa gufatana munda gaurivye
mu mugambo w'abadasigana iprona umugambo umaze imyaka irenga igishika imyaka 60 kuko umugambo w'abadasigana washinzwe mu myaka 1958 ariko bemerewe imbere y'amategeko itariki ngwizu kwa mbere mu 1960 uwo mugambwe inyuma ya kwa gasore abadasigana bicyo gihe barashobora gufatana munda ariko naho twavuze ko bagumye bafatanye munda tumaze kuronka intahe kwikukira abazungu bagumye baronderaho babaca kuko abari bagize umugambwe w'abadasigana byaratumye bacanamwo ni mwibuke bya Moronvia Casablanca byaratumye umugambwe w'abadasigana ucanamwo mbere abantu batuma haduka ibyo byamoko abahutu n'abatutsi ari byo kwa gasore yari yagwanije kuko kwa gasore mu gihe ciwe yari yavuze ati tufatiye ku byabaye mu Rwanda mu gihe cy'1959 turasabye ko mu Burundi ibyo by'abahutu n'abatutsi bitoba ariko gituma mbere kwa gasore yerekanye n'akarorero keza mu kurongora n'umugore atava mu bwoko abami bakunda kurongora mu muhutu kazi byaraboneka neza mbere na ntuzenya mu mushinga ntare ngenda ndumwe nawe nyine arerekana akarorero keza ko kurongora umugabo umukobwa ava mu baganwa kazi byarabantu berekana neza yuko ivyamoko bitariho ivyo rero inyuma yavyo ariko amaze kuba izindi ntwaro umwami nkuko bari babivuze ko yari nkingi y'igihugu mu 1965 agahunga akaja mu gihugu cy'u Busuwisi hanyuma 1966 akaza intwaro z'amakudeta akacaza Repubulika abarundi bace batangura gucanamwo hanyuma abarundi baricana 1965, 1969, 1971 n'ibindi byagiye birabandaye biraboneka neza yuko akanovera n'ibyimbiro bya kwa gasore hageze igihe bamwe bamwe babica hirya ariko gushika ubu abadasigana bama babihagurukira kuko ibyimbiro biraho bakavuga bati nyabuna turafise umurongo kwa gasore yaciye mwebwe ibi bimugiyemo sivyo nico gituma kwa gasore ikintu yaranira mu bintu byose mu Burundi yashira imbere mu buzima bwe yavuga ati muharanira amahoro
Kizonja benge kuzianza mazo Sinize kuri nyuma yazo Kandi nono hona mweze muwaviziko Ngabu za mazigi la kire mesha
Icho ni gice cya mbere cy'ikiganiro ilo kwa Nyaburunga Aho twariko turabira hamwe Ganda kugwa y'ubuganwa Ludoviko rwa gasore N'ingaruka cyangwa icyigwa Abarundi bashobora gukura mu iryo ganda kugwa y'umuganwa atari umugani Ndagushimire Olivier Nkurunziza Nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru Ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambi mwe wadasigana iprona
ndagushimiye Jerome tukaba tukengurukiye n'undi munsi uzodutumira tuzokwitaba
ndagushimiye nawe honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira
ega Jerome munsi wose uzongura kuri ngaha ega hani wacu nzo hagusanga dutera inkuru haizo funsa gari ya mwika kazi hali ya ni chariye niko niso milagatawa hama kumogo wangi itahir ahariyero wajizaneza kumibusa na chane chane kwa chotu kapukona na wewe kukuma wabaje ngombega waba mzika kwa waga sore mbuja na mda kukiri ulafizi vini ilo vigiza chane tishora kutezi mbili igi huku chane guose ahuku wikomizi ahuku mbana na wewe njene umiengu ikula mufata mamakanda ulaza huku tukwadi
ulakoto chane honorable Fransangeze ndaro gishimile nawe wahisemo ukulikia na ikiganiro kwa nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho ta
harakoze mugenzi wacu Jerome kuri ico kiganiro kwa nyaburunga igice ca kabiri ni ejo naho twatanguriye makoze ntitsi bakunzi mari kumwe natwe twi na Fatuma Limasi Kalala na engineer twari kumwe mu hinga bw'ijima twifurize weekend nziza na Lidiana ni nahazwe mubandanye kuranirwa mu banki no mu vyanyu